ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu Kirwanda. Mbere beneza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Rwanda igisagara cha Kigali cyategetse imiryango irigera ku bintu bitatu iba mazu yubatse mu buryo bushora kubamwo intamamyi kuyavamwo imbere y'impera z'ukwezi k'umunani.
Iyo usenyeye umubyeyi usenyeye n'umwana uba kuba abo bantu bose barimo kwangara barimo kurwara bwaki nta mafaranga barimo kongera kubaha y'ubukode barimo barara mu mikoki mu bishanga mu misozi n'ukuvuga ngo dufite ubwoba kuko nta gihe runaka kigaragazwa cyerekana ko abo baturage bazaramirwa.
Uyo ni umwe mu banyagihugu baba mu karere ka Gisozi mu gisagara cya Kigali. Mu Burundi amashyirahamwe yigenga asaba ishyirahamwe mpuzamakungu n'igisata cy'agateka kazi na muntu ku isi kongereza ikiringo cy'intumwa idasanzwe ya ONU ku byerekeye agateka kazi na muntu. Muri Zimbabwe abanyagihugu barindiranye ishyaka cyinshi ibyavuye matora. Abajeje umutekano biriwe baziriye amabarabara aja akorera umurwi w'igihugu ujejwe amatora. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagira muja mu kanya. Aya makuru tuyatangure ku Rwanda. Umuyobozi w'intwara miheto murambarira aya makuru tuyatangure bavugwa hirya no hino ku isi. Muri Zimbabwe abanyagihugu barindiranye igishuka cyinshi ibyavuye matora. Abajeje umutekano biriwe baziriye amabarabara aja akorera umurwi w'igihugu ujejwe amatora kuzibirayo mabarabara yibukije imyerekano ikomeye yakurikiye amatora yaheruka muri ico gihugu mu 2018. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Diane Ninahazwa.
Umurwi utunganya amatora muri Zimbabwe wavuze ko umugambwe uri ku butegetsi za NUPF watsindiye intebe 38 mu nama nshingamateka urunani ruza imbere mu batavuga rumwe na leta narwo Citizen Coalition for Change ruronka intebe 32. Umurwi utunganya amatora ya Zimbabwe nta turavuga ku biharuro vy'imfata kibanza kubahiganiye ikibanza c'umukuru w'igihugu. Amatora rusangi muri Zimbabwe yari guhera kuwa gatatu ariko haza kongerwa ko umunsi umwe wejo kuwa kane bivuye kutunenge twayibonekejemwo muri two harimwo ugucerwa gushikana amakarata yo gutorera ko mu bice bigwiriyemwo ivyo hagati mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagirije Zimbabwe kubangamira n'ibigira nkana amatora rusangi. Ni mu gihe igipolisi cha Zimbabwe kivuga ko cataye muri yompi abajeje guhagarikira amatora 41 congera gifata ivyuma vyabo. Abo batawe muri yompi bagirizwa ko bakoresheje amamashini nyabwonko yabo na telefone zabo mu manyanga yo kwiba amajwi. Amatora ya president muri Zimbabwe yarahanganywemo Emmerson Mnangagwa w'imyaka 80 akaba ari kwarondera manda ya kabiri hamwe na Nelson Chamisa w'imyaka 45 atavuga rumwe n'ubutegetsi.
Urakoze Diane Ninahazwe. Tukivuga kandi kuri Afrika, umuyobozi w'intwara miheto muri Sudani yagendeye ibigo vya gisirikare biri hanze y'umurwa mukuru Khartoum. N'urugendo rwe rwa mbere hagiriye kure ya Khartoum kuva imishamirano yadutse mu kwezi kwa kane. Ni mu gihe kandi ONU igabisha ko intambara ishobora gutandukira akarere kose bigashira ikirema muntu mu kaga. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
General Abdel Fattah al-Burhan afite umugambi wo kuva muri Sudan akajya mu biganiro mu bihugu bituranye nyuma yo kugenderera ibigo bya gisirikare mu karere na Port Sudan ahari icyicaro cy'agateganyo cya guverinoma. General Burhan nk'umugaba w'ingabo arateganya kuyobora inama y'abaminisitiri. Ingabo zose zihanganye n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF barwanira kugenzura Khartoum n'indi mijyi myinshi kuva ku itariki 15 y'ukwezi kwa kane. Burhan ejo kwa kane yasohotse ku cyicaro gikuru aho RSF ivuga ko yashyize bariyeri kandi yagaragaye muri video no ku mafoto mu mujyi wa Omdurman hakurya y'uruzi rwa Nile. Igisirikare cyakwirakwije za video za Burhan kuri uyu wa gatanu asura ikigo cya Atbara gikoreshwa mu gutera ibisasu bikomeye mu majyaruguru ya Khartoum muri leta ya River Nile. Mu gihe igisirikare cyarwaniye na RSF i Khartoum no mu ntara za Kordofan na Darfur mu burengerazuba, ibice byo hagati y'amajyaruguru n'uburasirazuba bw'igihugu byakomeje kubamo umutuzo kandi bigenzurwa n'igisirikare. Cyakora umuyobozi mukuru ushinzwe ubutabazi muri ONU Martin Griffiths mu itangazo yavuze ko afite impungenge ko imirwano yazagera muri leta ya Gezira hafatwa nk'ikigega cy'igihugu mu majyepfo ya Khartoum aho RSF yinjiye. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko abana bihumba magana bafite ibibazo bikomeye by'imirire mibi kandi ko byavira mu rupfu baramutse batavuwe.
Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yavuye mu gacerere aragira ico avuze ku nshuro ya mbere kwisanganya indege ya Koroye mu Rusiya ku munsi yakorokeye mu Rusiya ku munsi wa gatatu Yevgeny Prigozhin atwara umurwi w'abagwanyi bacangiro b'Abarusiya Wagner yari muri iyo ndege yabigenga yahitanye abantu cumi bose bari muri yo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninazo.
Mu butumwa yacishije ejo kuwa kane kuri televiziyo y'Uburusiya, President Vladimir Putin yahojeje imiryango y'ababuriye ababo muri iyo ndege yakorotse kuwa gatatu, avuga ko iryo sanganya ari akaga. Putin muri iryo jambo yagarutse kuri bimwe mu byaranze Prigozhin atwara umurwi w'abarwanyi b'abacangiro b'Abarusiya Wagner, agira ati: "Prigozhin ndamuzi kuva kera mu myaka ya 90. Yari umugabo atamenyerwa, yarakoze amakosa menshi mu buzima bwiwe, ariko yarashitse ku bintu byinshi byiza." President Vladimir Putin yongeye avuga ko muri kahise ka vuba, Prigozhin yasa nk'uwirengagiza ishusho nyayo y'ibihanze igihugu ciwe. Indege yakorotse kuwa gatatu yarimwe n'ibindi vyegera vya hafi vya Prigozhin yari umuyobozi wa Wagner. President Vladimir Putin mw'ijambo ryiwe akaba yateye amashurwe abari bayirimwo bose, avuga ko bagize uruhara runini mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, agira ati: "Twarasenyeye ku mugozi umwe, turavyibuka, turabizi, ntituzokwigera tuvyibagira." President w'Uburusiya yabandanije muri iryo jambo asigura ko amatohoza y'icatumye indege ikoroka azofata umwanya munini, ariko agira ko yizeza ko ari amatohoza azorangwa n'ukuri. Yongera ko ati: "Hari ubutungane bwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI, hakaba n'ubutungane bw'Imana, ariko Uburusiya nabwo burafise ubutungane bwabwo." Indege yakorotse kuwa gatatu w'inondwi, umunsi amezi abiri yararumanye neza, Prigozhin atwaye abarwanyi bagerageje kwinjira i Moscow mu vyafashwe nk'imigumuko yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa President Vladimir Putin. Ico gihe Putin yise Prigozhin yahoze ari incuti yiwe magara umuhemu. Mu bandi bamaze kugira ico bavuga kuri iyo ndege yakorotse harimo President wa Ukraine Volodymyr Zelensky, yavuze ko igihugu ciwe ataco ciyotsa kuri iyo sanganya. Yagize ati: "Nibaza ko atawuyobewe ukwiye kubibazwa." Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP mu mfunyapfunyo dukesha ino nkuru rikavuga ko naho Zelensky ataduduriye ko yavuga ko iyi dosiye yobazwa President Putin. President wa Amerika Joe Biden nawe yavuze ko atakintu kibera mu Burusiya President wabwo atakiri inyuma. Ubufaransa n'Ubudagi navyo biri mu makenga y'icatumye iyo ndege ihenuka.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Eka ya makuru tatangwe mu Burundi, amashirahamwe yigenga kurera mu Burundi na mpuza makungu asaba ishirahamwe mpuza makungu n'igisata cy'agateka kazi na muntu ku isi kongereza kiringo cy'intumwa idasanzwe ya ONU ku vyerekeye agateka kazi na muntu muri ico gihugu. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wa na Pierre Claver Nyonkuru.
Amashirahamwe yigenga harimo Human Rights Watch y'Abanyamerika n'ayandi 40 harimo ayakorera i Buraya muri Afrika no mu Burundi yatangaje ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rigikeneye kugumiza ijisho ku bibera mu Burundi. Ayo mashirahamwe avunira kagohe ONU ko hamwe intumwa idasanzwe Rapporteur Special itoba igikorera muri icyo gihugu n'ivyahuha byohuhuka, kuko ku bwabo amabi yokogwa atawusemerera. Ayandi mashirahamwe yashize umukono kuri urwo rwandiko ni nka CAT Burundi, Amnesty International. Abayagize bemeza ko nabo nyene bafite amaraporo menshi yerekana ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu nk'ubwicanyi bugiramiye, ugira icyo avuze wese kitagenda neza, ukunyuruza abantu, kubafungira ubusa, ihohoterwa rikoregwa abatavuga rimwe na leta nk'abo mu mugambo SNL, abamenyesha makuru hamwe n'abaharaniye agateka kazi na muntu canke abashingwa manza. Ligiteka ni rimwe muri ayo mashirahamwe ivyegeranyo vyayo bikunze gufatirwa ko mu maraporo ya Departement ya Amerika yitaho imigenderanire rirabishimangira kuri mikro yejwe ya Amerika ashere niko yagize atwara iryo shirahamwe rimaze imyaka irenga 30 rikorera ku Burundi uburiri hanze y'igihugu afatira kucegeranyo c'abantu barenga 1,800 bishwe mu myaka 3 iheze y'ikiringo ca mbere ca Perezida Evariste Ndayishimiye
aho rigiteka yashoboye kwegeranya abantu nuvuga barenga 1,800 bishwe ibiziga bishika amajana 285 amavi yabandanya kogwa atacamira nico gituma isabishimitse yuko iyo ntumwa ya ONU yo kongukiringogira ngo ibandanye akazi kayo.
Ayo mabi intumwa idasanzwe ya ONU umunyaburkina Faso Fortune Gaeta Zongo yari yashikirije akanama ka ONU kajere ugateka akazi na muntu mu kwezi kw'indwi guheze nk'uko ijwi rya Amerika ryabikurikiye.
Bamwe baracaburagizwa mu bikorwa byabo bigatuma n'abashaka gutahuka badahunguka. Haracari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa. Hamwe no kudahana abakora ibyaha bagakingiza ikibaba.
Kuva genwa mu mwaka w'2021 leta y'u Burundi yamye imiyamiriza yaranse no kumuha uruhusha rwo kubahonyoza ikirenge. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenyaho ubu u Burundi buhagaze. Mu butumwa bugufiya umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yatumenyesheje ko ataco bashimye kubivuga ko nawe biruko umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro yaheruka kubwira abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kwiyo ntumwa atakaze azi kwigera habwa ku butaka bw'ico gihugu.
Vous savez le contexte dans lequel
kuko yashizweho ku nguvu kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu bya Afrika twari twamwiyamirije n'ukuri ntitumushaka na gato kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye yashize imbere guteza imbere ico gisata imigenderanizo cahandi atari kuri uwo muhinga
a d'autres niveaux.
Ibi Shingiro arabihuriza ko n'amashyamba yigenga akorera mu gihugu nka Foricone F rirongowe na Gerard Hakizimana kuri mikoro yijwe rya Amerika.
Betwa nta gusaba ko nujya mu rapporteur special ko adakenewe yuko imwe amashyamba yigenga n'umusemererwa gukora ku mugaragaro igihugu kirimo imigi itandukanye ama radio igihugu kirimo ibigo bihamye agatakazi na muntu asende dash muziki bisina stati a biraboneka kujya mu buntu atakinini yoza gufasha mu Burundi.
Yamari utwara umugwi w'igihugu wigenga ujeje ugateka akazi na muntu CNIDH aheruka kwemeza i Geneve mu Swiss mu nama ya ONU ko akiragahaze muri ico gisata. Ugu rwandiko rwagarutse kandi ku kudahana ibyaha byakozwe n'abakekwa kuba arugwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi amashirahamwe yafuswe mu Burundi yabwirizwa kurenganurwa n'ibindi. Abo bahinga basigura ko umwizero umukuru w'igihugu yatanze utajanye n'ingiro kugira ngo abarundi bahumurizwe. Abo baharanye agateka akazi na muntu bavuga kandi ko ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengio Mebunyoni ryonyene ridahagije ahubwo ko yarakwiye no kubazwa ku byaha byerekeye ubwicanyi n'ihohoterwa ry'abantu kuva mu mwaka w'2015. Ikiringo kigira kabiri c'intumwa idasanzwe ya ONU Rapporteur Special kizorangira mu mezi abiri ari imbere maze ONU ifata ingengo yo kucongereza canke kugihagarika. Umwe mu bagize amashyamba yigenga akunze kuba ari Geneve ahabera amatora yatubwiye ko ibihugu byinshi bijya mu matora kuri iyo ngingo bishigikiye ko icyo kiringo cyo kongerezwa. Yamara yongera ko kwaravye ingena makungu ashaka gusubira ku ngu bucuti n'u Burundi bigoye kwemeza ikizova mu matora. Pierre Clavier ni inkuru kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Mu Rwanda naho imiryango ishika ku 3,000 iba mu mazu yubatse mu bibanza no mu buryo bishobora kuvamo intambamyi ntiramenya aho izoba iraba nyuma inkingo yashikijwe n'abatetsi isara cya Kigali cyo kuyavamo imbere y'impera zo ku kwezi k'8. Inkuru twateguriwe na Sumita Kabuye.
Hashize iminsi mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya no hino mu gihugu abayobozi basaba abaturage batuye manegeka kwimuka vuba mbere y'uko imvura y'umuhindo itangira mu kwezi kwa 9. Ikigo gishinzwe guteganya gihe nacyo kuri uyu wa 4 cyatanze impuruza ko imvura y'umuhindo izagwa ari nyinshi ugeranije n'iyagwaga mu bihe bitambutse. Biniga yige Mabre uyobora Meteo Rwanda mu kiganiro hayitangazamakuru kuri uyu wa 4.
Mu muhindo wa 2023 hateganijwemo imvura iziyongera kurusha isanzwe iba muri icyo gihembwe. Ibi biraterwa ahanini n'ubushyuhe bwo mu nyanja ngari cyane cyane ya Pasifika n'iy'Abahinde bwiyongereye muri iyi minsi burenza impuzandengo y'imvura dusanzwe tubona muri iki gihembwe buzwi nka El Niño. Niyo mpamvu muri aka karere u Rwanda ruherereyemo imvura iteganijwe kuziyongera muri uyu muhindo.
Iyi mpuruza yaje yiyongera kuzatanzwe n'umujyi wa Kigali ubarura imiryango isaga 2007 yasabwaga kwimuka kuko ituye mu manegeka. Kuva ukwezi kwa munani kwatangira, umujyi wa Kigali ubinyujije mu butumwa utanga ku maradiyo mu nama zinyuranye z'abaturage ukangurira abaturage batuye mu manegeka kwimuka byihuse mbere y'ukwezi kwa munani kurangira. Kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka abaturage bo mu mujyi wa Kigali bamaze kwimuka ndetse n'abagitegereje kwimuka bahora bumvikana mu bitangazamakuru binyuranye ndetse no mu nzego z'ubuyobozi bagaragaza ko uburyo bimurwamo budakwiye. Uyu mujyi uvuga ko imiryango igera ku 2007 ari isabwa kwimuka kuko ituye mu manegeka, ariko abagera ku 2004 bamaze kwimuka mu kwezi kwa kane n'uko gatanu uyu mwaka. Aba bakodesherejwe inzu mu gihe cy'amezi atatu bimukira mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ariko byo bitabarirwa mu manegeka. Abasigaye basaga 3,000 bo basabwa n'uyu mujyi kuba bamaze kwimuka bitarenze ukwezi kwa munani aba bari bakiri mu mazu yabo. Ijwi rya Amerika ryagiye mu murenge wa Gisozi wubatse mu karere ka Gasabo ni hamwe muho abaturage basabirwa kwimuka ari benshi. Tuganira n'abaturage bamwe basabwa kwimuka nubwo bo batabikozwa.
Ubyukuri bya hantu dutuye n'amazu dufite nta mvura yayihirika dutangazwa n'ukorerejo baje gushyira tuwa ku mazu ya Sigara. Nari mfite urupangu rurimo imiryango 13 nishyurira umwana amashuri ntawe ntegera amaboko none ngiye kwangara ntaziyonje ngo umwana wanjye ntazongera kujya ku ishuri. Ngiye ubwanjye ndwara petasiyo, ngiye ubwanjye nzafata imiti mpawe nanda amafaranga. Tukababwira ati noneho niba nimutubwira inyubako mushaka muvuga ko atari amanegeka nibyo koko dufite ibyangombwa byerekana ko ari imiturire, nimuze mutubwira inzu zihakwiye noneho twinanirwe tugurishe n'abashobora kububaka.
Aba baturage bavuga ko kubasaba kwimuka ari ukubashora mu bukene nk'ubwo babona na bagenzi babo bimuye mu kwezi kwa gatanu n'ukwa kane uyu mwaka.
2019 barashenye bavuga ngo bashenye inzu zo kubishanga. Abantu bavuyemo kugezana n'ubu baracyangara ntagifasha bafite. Noneho 2023 ejo bundi mu kwa gatanu bavuga ko basenye abantu 4,000. Abantu 4,000 kuba n'imiryango baba bafite. Iyo usenye umubyeyi usenye n'umwana uba kuba abo bantu bose barimo kwangara barimo kurwara bwaki, nta mafaranga barimo kongera kubaha y'ubukode, barimo barara mu mikoki mu bishanga mu misozi. Ni ukuvuga ngo dufite ubwoba kuko nta gihe runaka kigaragazwa cyerekana ko abo baturage bazaramirwa.
Leta isobanura ko abaturage basabwa kwimuka ari abatuye ahantu hose hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kandi iki gikorwa kireba abatuye mu gihugu hose. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude yumvikanye kuri radio y'igihugu mu gitondo cyo kuri uyu wa kane avuga ko kwimura abaturage bigamije gukiza ubuzima bwabo atari ukubahohotera.
Turashishikariza umunyarwanda wese utuye ahantu nk'aho ngaho kwibwiriza akahava. Ubutumwa tugenera abanyarwanda ni uko rwose ntabwo leta gahunda ifite ari gusengera abaturage, ntabwo leta ishinzwe kurenganya umuturage. Kandi n'uwakumva wenda ahantu atuye hitwa manegeka atari byo, ibyo tubiganiraho nk'ubuyobozi. Nta nubwo twimura karitsiye azisaje, ahubwo akenshi ni amazu ari muri karitsiye izi n'izi urebe ugasanga afite ikibazo. Nashyira umutima hamwe, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bizere ubuyobozi ko icyo tubereyeho ni ukugira ngo tubafashe cyane cyane kugira ubuzima bwiza, kandi ko iyi gahunda iri gukorwa mu rwego rwo kurengera ubuzima bwabo.
Leta ivuga ko ibyo ikora byose igamije gukumira ibyago bitaraza iyereye ku makuba yagwiriye igihugu uyu mwaka, aho abantu bagera ku 148 bahitanywe n'ibiza mu bice binyuranye by'igihugu cyane cyane mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ibyo biza byasenye amazu asaga 3,000 naho abantu bagera ku 20,000 bavanwa mu byabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Inama y'abategetsi b'ibihugu igize ishyirahamwe ry'ibihugu biriko biratera imbere mu butunzi ku isi BRICS barahuye mu nama. Iryo shyirahamwe yatanguye ku munsi wa kabiri w'indwi mu gisagara cya Johannesburg muri Afurika y'Epfo, yarangiye rero ejo ku munsi wa kane. Mu bibazo byashimikiwe ko muri iyo koraniro harimo kongereza igitigiri cy'ibihugu bigize iryo shyirahamwe. Ibihugu bitandatu bishasha byemerewe mu ishyirahamwe BRICS ni Arabia Saudita, Iran, Ethiopia, Misiri, Argentina na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Atanase Karayinga umumenyeshamakuru w'inararibonye, akaba ari n'umuhinga yigenga mu bijanye no kumenyesha makuru ari i Paris mu Faransa. Yavuganye kandi na Emery Pacifique Giraneza yanonoseye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu, wewe ari i Londres mu Bwongereza. Emery Pacifique Giraneza atangura avuga kungene abona ishyirahamwe BRICS.
Ishyirahamwe BRICS ni ishyirahamwe novuga yuko rije kongereza igitigiri ku yandi mashyirahamwe asa naryo ariho ku isi, ariko rikaba rifite inshingano novuga zibiri. Inshingano zijyanye n'iz'ubutunzi, ariko hakongera ko n'inshingano ya politike y'ingene isi iyobowe. Icyo rero ni ikintu ngira ngo dushobora nk'umwanya wo kwivugana ko, kuko ishyirahamwe gusa rizoraba iby'ubutunzi cyangwa ngo rishimikire ku butunzi gusa le finance, ariko ni ishyirahamwe ubona yuko rije gusa n'irigira competition n'andi mashyirahamwe ahanini yarashyizwe n'ibihugu byo muri Occident. Ibi rero birahindura ingene isi isa n'iyobowe muri kino gihe, ariko ahanini ni ishyirahamwe utovuga yuko ari ikintu gishasha kije mu isi uravye ingene isoko y'isi yubatse. Ariko kandi umuntu akavuga yuko iyo soko igiye kugira ingene ikora itahora ikora kubera iryo shyirahamwe.
Nawe Atanase Karayenga, mwibaza kuba Vladimir Putin atishyikiye yo ubwiwe muri iyo nama ayikurikirana akoresheje ubuhinga bwa none bwa video, hari icyo bizohindura ko yaserukiwe n'umushikanganda jejwe imigenderanire Sergei Lavrov ku bijyanye n'iyo nama, hari icyo bikura ko cyane ntacyo bihindura?
Byerekana yuko abo ariko aragwanya bita ngo nabo mu burengerazuba batsinze kuko la Cour Pénale Internationale de la Haye
sentare mpuzamakungu mpanabyaha
yego niyo yamusohoreye mutahe. Hanyuma abantu benshi bahora bibaza kumbura Afurika y'Epfo bazobirenga kwajwa bamutumire, hanyuma ze hanyuma berekana yuko ubutungane bw'abanyaburaya cyangwa abanyamerika atacu bumaze. Ariko byamufashe yafashe mu kamashu nk'indero, bivuga yuko rero ivyo ariko aranka nivyo vyamubuje gufata urugendo. Ikindi ca kabiri novuga nuko Afrika du Sud yahamagaye ivyo bihugu bikomera kumenya ngo bigire inama iwabo. Ni vyiza cane je mbona yuko guhiganwa biranga uko umushinantare yemereye haje kubivuga kugira amashirahamwe y'ibihugu vyinshi mu buryo bwinshi bisangira ubutunzi bisangira ubumenyi. Ni vyiza cane je ndibaza yuko atawo vyotera ubwoba, ahubwo nibatwerekeye batubwiye bati akabisho tuzanye n'akanaka hanyuma n'ibindi bihugu byinjiremo urumva ko na mako yagomba gutumirwa mugabo baramwangiye. Ariko jewe simbona yuko ko guhiganwa y'ubwoba ni vyiza cane, ibihugu bikoba komeye ni vyiza ko bija hamwe mugabo ntibadubeshe. Icyo nagomba kuguhereza ko Afurika y'Epfo yego yaserukiye ibihugu byose byo muri Afurika muri iki gihe, ariko Afurika isa n'uko umeza ni urubuga rw'umupira abantu baza gucira nta ruhara runini ifise. Nagomba gushikiriza
yego nashaka ndabaze namwe Emery Pacifique, n'uruhe ruhara iryo shyirahamwe BRICS rishobora kugira ku rubuga mpuzamakuru? Naje kuvuga ko guhiganwa atari ikintu kibi kandi amashyirahamwe nta atari ikintu gishasha.
Uruhara iryo shyirahamwe rishobora kugira ni runini rwose. Hariho ibintu bibiri nibaza yuko bikomeye ku bijanye n'iri shyirahamwe. Icya mbere ni uko dusanzwe tuzi yuko ishyirahamwe ryasa n'iryo ryari ishyirahamwe ry'ibanki nkuru y'isi yose, iri naryo turazi abarishyizeho, turazi ingene ryatanguye ahanini abanyamerika n'ibihugu by'abanyaburaya. Ni ishyirahamwe rikoresha ihera rimwe idolare, hanyuma rikaba risa n'uko ingingo zose zifatwa n'abanyaburaya n'Amerika bagihariye, hanyuma rikaba ridandaza ku isi yose atawe bahiganwa. Urumva rero haje irindi shyirahamwe ry'ubudandaji nk'iri
bisigura yuko isoko itaba ikibaye y'umuntu umwe ahandiko mvuga ku ruhande gusa wa mondialisation na finance mondiale bijanye n'amafaranga aho urumva icyo ni kintu ca mbere giteye uruhagarara abanyaburaya cyane cyane abanyamerika bujyaye tuvuga abanyaburaya ahanini bihese kuri Amerika rero wiyumviye yuko ku isi jewe nawe ubu turiko turavuganira kuri telefone hariho transaction hariho amahera ariko aravunjwa mu madolari imbere yuko jewe nawe tuvugana ibyo bikaba ariko biri ku isi hose hamwe hoza uwundi muntu nawe avuga ati natwe yebwe irihera rizovunjwa ku isi yose umuntu adoshaka kugura hagati ya Brazil no Burundi ikawa atarinze gukoresha idolari rya Amerika ibica bituma isoko izimbuka ico ni ruhande rwa finance ruhande rwa influence politique angira two bivuga mu mwanya
yakatuza ku mirongo ya telefone adufite twagira Yezu Marcel uratwumva
ndabumva neza cyane
udutaya kamurihe
ndi Kigali mu Rwanda koko ni Marcel nta bintu byinshi nzi kuri uyu muryango wa BRICS ariko ndashaka kubaza abatumirwa ibibazo ndabishingira ku bereho y'imiryango mpuzamahanga usanga ibamo mukabona bamwe baravamo twabonye Bwongereza ejo bundi gusohoka umuryango w'ubumwe bw'Iburayi tubona bihugu bimwe na bimwe bihuriye mu muryango runaka ariko ukabona ibihugu hari ingingo zidahuzwaho kubera ko agahugu muca kandi wako kuko tubibona tunatanagiye kure na hano iwacu ubona ko kugira ngo East Africa Community ihuze ifaranga rimwe bikikomeje kugorana Afurika yunze ubumwe kugira ngo kibe igihugu kimwe abantu bisanzwe n'isoko rusange babirirwa barashyiraho nako byakomeje kugorana byo bigatuma ngira rero ikibazo giteye gitya uku kwigobotora idolari rya Amerika ku banyagihugu batandukanye bahurikiye muri uyu muryango ko Amerika n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya bisanzwe bireba nayo ingezo y'ikeba ntabwo bishobora gukurura intambara ya gatatu y'isi yose izaba atari intambara y'amasasu atari intambara y'ubutita ahubwo akaba ari intambara ishingiye ku bukungu ku buryo bya bihugu Rwanda rugufiya aribo bazabihomberamo ibi bintu baramutse babyemeje ko ibihurikiye muri uyu muryango twabonye ibihugu 20 nabyo bishaka byanditse bisaba ko byakwinjiramo baramutse bemeje kwitandukanya n'idolari rya Amerika Amerika ntishobora gufata kuko tubona ko politiki ya Amerika yivanga mu butegetsi bwite bw'ibindi bihugu kandi ibintu byakorera intambara ya gatatu y'isi yose idashingiye ku ntambara y'amasasu cyangwa y'ubutita ahubwo intambara y'ubukungu noneho bigatuma Rwanda rugufiya noneho dupfa duhagaze ntabwo byateye ikindi kibazo kuko twabonye ko Afurika yari ifashe ku bijyanye n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya
murakoze reka Atanas Karayenga mu mwishure
hari akantu gatoya gusa ngomba kubwira ko kuje mushira nta yemeri yavuze nibyo isi sana n'ishamba harimo ibikoko by'ibindi ariko ubiravye neza muri Afurika turi mu ishamba harimo ibikoko byigemura biryoherwa n'ukuribwa n'ibindi hari abantu batwara muri Afurika bagemura Afurika bafasha ibyo bihugu bikomakomeye kudusahura kutwiba hanyuma nibonogereranya n'ibyo bikoko biryoherwa n'ukwigemura kubwe babinjije bibona ibyo nabyo n'ibindi twogaruka koko mu by'ukuri ubukene bwa Afurika ntiburi mu matungo buri mu muswe buri mu ndero mu mashuri muri kaminuza ariko igihambaye umushinga ntavuze ati none ibyo bintu ntibishobora gukorwa ingwano nta muntu yifuza ko hoza ingwano ari ya gatatu cyangwa iya kane cyangwa iya cumi kandi si cyo cyokorwa ingwano mu by'ukuri igikorwa ingwano n'abantu nka kurya kwa Putin yateye Ukraine akayitera arenze amategeko y'isi yose abantu bose bari bumvikane yuko ufise igihugu umuntu acubahira mu mbibe kirimwo kandi byanditswe muri Nations Unies hariho abantu ibihugu byo muri Afurika y'Iburengerazuba yari yatabwa kwiyumvira ko bogira ifaranga rimwe bakajyita eco byari gufatanya ibihugu byo muri ECOWAS hajya hariho transfa n'ayandi amahera yo muri Nigeria muri Ghana n'ibihugu bindi bitari muri transfa ikijya kirere cy'Uburengerazuba bwa Afurika cyose kikagira ifaranga rimwe rero BRICS ije numvise yuko ngo boca bariheba akwa ni bya bindi bitari ko turavuga ibikoko bikuru biko bigomba kusurya natwe bifetse kwigemura iryo faranga ryo muri Afurika turarihebye uko niko abanyafurika bo twama duhomba emeri yabivuze ibintu byinshi babizana bakabidukwegeramwo tutabyiyumviriye bitavuye mu bwenge bwacu mu buhinga bwacu ugasanga kudukurura
murakoze
turagushimiye nawe Fidele kandi niho tubangirije ibiganiro byacu byo kuri isaha turashimiye abandimwe bose baduteze amatwi tukabarashimiye na engineer Cornelius yadufashije mu buhinga bw'izuma turashimiye kandi na Nadia Taha yadufashije kwegeranya iki kiganiro turashimiye mwese kandi turabifurije umugoroba mwiza mwese aho muri hose.